Yimuva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti mutangu ino ngwishasha muri kumwe natwe muri saa 18 ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vino mwanya.
Amatara aguma cikagurika kandi n'ikibazo gihari umubyeyi yabyaye nta mazi ahari urinda kujya kumesera hehe mu rusenda gasaba ko boza baraduha amazi kugira ni kwa byaratuze turonke ukuntu tumesa n'ukuntu twiyoga turamara kabiri tutoze n'ukuri hari.
Uyu ni umwe mu babyeyi yo mu ikambi yo mu rusendiri mu ntara ya Majepfo muri Congo avuga ku kibazo cike na ry'amazi n'amatara mu bitaro vyakira ababyeyi bagiye kwibaruka. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi mbanze ndabwire muri make ko abanyagihugu bashika ku 600,000 baturuka muri Nigeria babangamiwe n'ibibazo bitandukanye mu bisagara biri ku mupaka wa Nigeria na Kameruni mu gihe bivuga ko abatari bake bamaze kuhasiga ubuzima. Abajeje ubuvuzi muri Kameruni muri ako karere bavuga ko abanyagihugu bakeneye gufashwa. Ishami rijeje gutabara imbabare Croix Rouge muri migwi y'Igifaransa muri Kameruni rimenyesha ko byarungitse abakozi baryo gufasha ko abenshi muri abo bahunze bagizwe n'abakenyezi hamwe n'abana kandi ko bakomeretse abandi bagahamuka bivuye ku bwicanyi babonye byahitanye imiryango itari mike. Leta ya Nigeria yatangaje ko ubwicanyi buri hagati y'abanyagihugu bari muri leta ya Taraba budafatiye ku moko ariko ko bufatiye ku ntureka ziri hagati y'abarimyi hamwe n'aborozi bapfa amatongo. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje kuri no w'Imana ko yahase mu kubaza inshuro zibiri Perezida Vladimir Putin w'u Rusiya ku bijanye no kwivanga ku Rusiya mu matora ya Amerika yabaye mwaka uheze kandi ko ubu hageze ko batandukira ivyubaka hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Mu zandiko Perezida Trump yasohoye acishije ku rugagwe rwa Twitter amaze gutahuka avuye mu nama y'umurwi G20 uhurikiyemo ibihugu vya rutura mu butunzi. Perezida wa Amerika yavuze ko Putin yahakanye ibirego vyo kwivanga mu Rusiya mu matora ya Amerika. Perezida Trump yatangaje kandi ko inama y'umugwi G20 yabaye inama y'ingirakamaro kandi ko yaboneyeho akaryo ko gusigura ko Amerika itegerezwa gusubiramo amasezerano menshi y'urudandaza yakoze mu buryo butari bwo. Yamara ntacyo yavuze ku bijanye n'amasezerano y'urudandaza Amerika ifitaniye n'umwe bwa Buraya cyo kimwe n'uburyo ibihugu 19 vyari muri iyo nama vyiyamirije isohokorwa rya Amerika amasezerano y'i Paris ajanye n'ihindagurika ry'ibihe. Abanyagihugu 200,000 ejo bahuriye mu gisagara ca Istanbul muri Turukiya mu ntumbero yo kwiyamiriza ihotegwa rikorwa na Perezida Recep Tayyip Erdogan kuko batavuga rumwe mu ntunge nyuma y'igikorwa co kugomba gutembagaza ubutegetsi bwiwe cabaye mu mwaka uheze. Ibaye imyerekano ya mbere yo kwiyamiriza Perezida Erdogan yitabiriwe n'abantu isinzi mu kiringo c'imyaka itari mike nyuma yaho leta itereye mu mvuto abantu barenga 50,000 ikongera igakura mu kazi ababa 200,000 baregwa ko bagize uruhara mu ico gikorwa cyo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Erdogan. Iyo myiyamamazo ibaye kandi nyuma yaho umutegetsi mukuru mu bitavugwa rumwe n'ubutegetsi Kemal arangirije urugendo rw'ibirometero 150 yakoze i Ankara nyuma yaho umucamanza aturuka mu gambwe wiwe aterewe mu mvuto mu kwezi kwa gatandatu. Tuti bakunze bijwi rya Amerika nongere ngire mwiriwe ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ikiganiro cacu tukagihera mu yavugwa mu by'umutekano abantu 8 aribo baraye bahitanywe na grenade yatewe ku gasozi bita Shinya ko ku mutumba Ngoro wo muri komune Gatara y'intara ya Kayanza bagera kuri 54 nabo bagakomereka cane. Umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Pierre Nkurikiye yemeje ayo makuru abicishije ku rugagwe rwa Twitter avuga ko abakoze ico gitero bataramenyekana ariko araba bakora iterabwoba. Inkuru twemeye kuza kugaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Tubandanirize muri Mpinga Kayove ni mu ntara ya Rutana ivugamwo abanyagihugu bafise ingorane zikomeye zo gushobora gushikira utuzu two kuguriramwo imiti. Ivyinshi kuri no nkuru n'umunyamakuru wacu Alain Yves Irankunda.
abo banyagihugu nabo muri zone mugendo batubwira ko ukuba badafisa yo mazu adandaza imiti biri mu vya mbere bibatuma bafata imiti ya magendo iyo nayo ikabigurishwa n'abantu batabifitiye uburenganzira kandi bakabikora mu kinyegero nkuko amakuru dukura mu banyagihugu avyemeza iyo nyifato yo gufata imiti ya magendo abo banyagihugu bakabona ko idashobora kubavamo kumva zuko atahandi boyigura aba ni bamwe mu baganiriye n'Ijwi rya Amerika
bana ndayirose ndayigura temba nabuze ko ndabigira mpene kibazo kubera ata amaza twegereye twogurira mu imiti niyo mpamvu dushaka kugura iyo miti ya magendo twaburaniwe kugira dushike nko kwa muganga hari kure yacu tuca twikora hafi atwegereye hari gihe tugira makenga turashora nko kuyikoresha bituronke kamitende tuca tumenya nyene ko iyo tugira na
takunda kuyikoresha kubera uburyo amafaromasiyo natwegereye rero n'icyo bituma duca twikora kuba babayifise hagufi turarushye cyane kubera urumva si byiza hari igihe ushaka kugura uwo muti gaca usanga urongereje n'akariho bigaca byunyuka ntakundi cyo biboneka ko ni kure cyane nta amafaromasiyo aradushikira kugura imiti utabonye ingene imeze uza wumva ati akihina mu cyumba kazana ntiwabonye iwe aho yawukuye urumva cya tubona ko tubangamiwe cyane rwose
abo banyagihugu bashishikara bavuga ko iyo miti naho bayifata igaruka ikabatera ingaruka ku magara yabo niyo Mpundu Christine aritanga ko akaroro k'ivyamubaye ko
nari ngwaye umushishito hama kuberaho naba abona uko numerewe atugwaye gute ndamubwira hama acama ibinini iyo byo ninini ndaje ko ndabimira rero haragera igihe ndagenda biranka nyene kubera iyo miti nanyoye yari kikidiyo ngwara nari ngwara basanze ari imiti ya malaria bashitse kwa muganga barambwira tugwaye gute ndababwira baca bambaza ati ari minini wowe uranyowe ndababwira ati yego ari minini nanyowe baca bambwira ibyo binini bimeze gute ndababwira ati ibyo binini ndabibereka baca bambwira ati ni binini bya malaria iyo batwegera n'ahantu tugurira iyo miti byari kuba byoroshye cyane
bamwe mu badandaza bavuga ko bigoye kwiyumvira kugurura amazu adandaza imiti muri aka karere ka Mpinga Kayove Laurent Nzeyimana aha akavuga ati
nuko harabura n'inyigisho yaba baduhimiriza n'ahandi bishitse turonza abantu baduhimiriza byari ibintu byiza natwe bose twifuza kandi ndibaza ibintu byerekeranye n'uburyo ntivyo tugora nkuko nk'akazi byatwari dusanzwe dukora nyene twe twazusanzwe turabadandaje nyene wo muri no commune yacu n'ibintu byerekeranye n'ivyo vy'ama kushinga ano mazu yo kudandaza imiti ku bwacu byari ibintu twari twivuza ubu mugambi wumviswe utahugwa na bose ntidutahura ukuntu yoshingwa kandi benshi ntibanatahura neza n'akamaro kayo bokorana n'amakomite yajejwe iby'amagara y'abantu mu gushikira umunyagihugu umwe wese badutahuza akamaro ko gushinga amazu adandaza imiti
ico kibazo kirarazishinga abajejwe intwaro muri commune Mpinga Kayove yamara bakavuga ko bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo gikire mugwe mustanteri devocate nibigira abanza kutubwira uko bariko baratuza abadandaza imiti ya magendo
cyukuri imiti ya magendo muri commune yose dufatikanije n'abajejwe intwaro n'umutekano twebwe ubu muri commune Mpinga Kayove naho akunda kuba ingorane z'imiti bigasha bituma rero iyo miti ya magendo imera nk'igabanuka
abanyagihugu bavuga yuko bafise ingorane z'amazu yo adandaza imiti
cyo kwikora garagaje gukora uko cyane uko twarabona yuko ari intambamye hariho ababigenge batangwe kuje barashiraho ya mafarumasi abene giko turabwira ingaruka mbi z'imiti ya magendo nabujya turi kure cyane mu myaka izoza kumbure nabandi bazaheza bace bakwirikira twose nk'abadufata mu mugongo teka twizere naje ndizeye turizeye ko leta ari mu vyayi kandi zodufasha kuko dufise imitumba myinshi cyane muri komine Mpinga Kayove turizeye cyane yuko tugomba dukora uwo mugambi kandi niterambere kuri twebwe twese haba mu ntwara no mu banyagihugu bose
amakuru dukura muri bamwe mu bajejwe ivy'amagara y'abantu amenyesha ko abantu batari bake bama babituye basinzikaye ivyo rero bikava ku miti baba bafashe atampanuro bahawe n'abavyigiye mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ivyo rya Amerika
urakoze Alain Yves Irankunda tuve mu gisata cyo kwivuza dukurabe ibivugwa gato mu gisata cindero haho tugaruka ku nkuru y'ibijanye n'umugambi w'igihugu cy'u Burundi cyo gushira amwe mu mashuri afise indaro mu minwe yabikorera utwabo ubushikiranganje rero bw'indero mu Burundi busigura ko ari nka hamwe ayo mashuri yoshigwa mu bikorera utwabo byo kemura ibibazo bitari bike muri ico gisata yamara abana bose ko bavyumva umunyamakuru wacu Diane Ndonse abitu gire kumuriri
Kungorane zijanye no kutazoshobora kuronka uburaro mu mashure yisumbuye ku banyeshure ubushikiranganje bw'indero nta mpungenge bufise ni mu gihe itegeko ry'umukuru w'igihugu ritunganya gushasha uburaro cyo mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze rirekurira umuntu wese na cyane cyane amashengero yifuza gushinga umutahe mu kubaka uburaro ku mashure umuvugizi mu bushikiranganje bw'indero Juma Edouard avuga ko yo kunganira ubwo bushikiranganje
leta yaruguruye kandi ababishoboye ari nk'abavyeyi magiye hamwe mushira hamwe canke ari nk'amasengero canke abandi bari bose babishoboye barashobora kubaka hafi y'amashuri akubaka uburaro bumvikanye n'abavyeyi bakakira abo bana navyo nyene ivyo twobikenguruka kandi ritegeko rirabirekura kugira ngo aho bigoye abana bashobore kuronka uburaro hafi
ariko rero bamwe mu banyeshure bafise amakenga ko batazoronka amafaranga yo kuriha muri ubwo buraro bw'abikorera utwabo bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika kuri rise muramvya basaba ko leta yobandanya ibashigikira ahubwo ikarusha uko yahora
babishize mu minwe y'abikorera utwabo natwige twogira ingorane kwera uwo cyusanga uburaro umengano bw'abantu bafise amahera kocha uba abana babatunze nkabuye ko amaprive ubura yiga abana babategetse
na dusanzwe dutanga ubu hariho beshyananira ahubwo binashoboka leta yoshyiramo nubundi buryo ku buryo botugabanye
hariho nabeshi muri twebwe ugasanga akumbura uri kufashwa na mukuru wawe canke mutoyi wawe bica bivuna cyane nkubu naho randi ha nk'ibihumbi nka 10 aca ngenda nkamubwira ati batwongereye ko bibiri kandi si umuvyeyi wanje deja turavukana nawe nyene ntibiheza ngo bimworohere cyane
eka nababyeyi babona ko abana babo byo bagora kwiga amashure kugera muri kaminuza kubwa mikoro make basanganywe cyongeye basanzwe baba mu mitumba aho umunyeshure atokoroherwa kwiga ataha muhira aba ni bamwe mu bavyeyi baba ku mutumba Nyarucamo wo muri commune Bukeye bavuga ko abana babo cyo bagora ko basubira kwiga mu gereta yokuraho uburaro gose
mu minwe yabikorewe twabo ishure cyari hagarara ku buryo burebure burenze kubwo leta yahori ifasha abanyeshure n'ubwo ifasha guterera abavyeyi cyangwa abone ko abana benshi batozura kwiga abantu tubari ngaha muri kagari ka Nyarucamo nabakene nibo shaka kurihira umwana ngo yige amara amashure yirihira ishure cyangwa hari hiko n'abavyeyi
Kumri kaminuza urazi ko bamwe biga basaba indaro bakirihira bakongera bakiriha n'amafaranga y'imfungu uhogende rwose amafaranga utangiye umunyeshuri yiga kugira muri kaminuza heza amashuri muri pibe
muri rusangi abavyeyi babirimizi basanzwe bikora ku matongo canke ku bitungwa kugira ngo bashobore kwigisha abana ariko rero bamwe bavuga ko amatongo yaze batoronka ayo bagurisha nayo basigarana ibintu bikunyurwa nuko nayo bafise atacimbuka ngo batume bikora ku mwimbu aha kandi abavyeyi baracibwa intege mu kwikokorera umwana kubijanye n'ishure mugihe aheza ntaronke akazi nkuko uyu muvyeyi abivuga
n'umva maze kubona umwana yo kwigukazwa rya gatongo ko mureze uvungura ko gatangura kuri hagitandire ryo mwaha cyasangana nyatandire rya mwana amwe atagira kwa murondera
aheje ishure ntiyo caga gusubiza amahera gasaba kagura ni matongo
ibintu by'abanyeshuri umva naho yigubuye ati ko turabina mu gihugu wacu abize ni beshi yabicaye baguma gora abavyeyi batugora kugira umuronke risabune ho nyine ubwa yahora ari umunyeshuri nizangora maze kuguma ubona umwana aje gukukumba ngaha mu hagafata isukame n'abavyeyi yarize kumba ngo yaheje Ibyo bidutera ingwane umva nkubwiye nti amashuri yaraheze nta mashuri mbona nka satumariye twebwe abavyeyi nta na gitoye yumva umwana adateye imbere yize uri umubyeyi nawe urumva utume ngo n'ubundi twakoreye ubusa
hagataha tumenyeshe ko leta isanzwe ishigikira abanyeshure bantaho nikora haba mu kubaronsa uburaro cyo kimwe n'amafaranga y'ishure ariko uko itegeko riringariza gushasha uburaro rivuga nuko bantaho nikora bazorabwa n'amakomine bavukamwo Iruhande yaba harabasanzwe bagendana ubumuga bwo kumubiri kwiga bataha mu mitumba bitokorohera Juma Edouard avugira ubushikiranganje bw'indero abandanya avuga ko iyo ndinganizo nshasha itabasize inyuma
umunyeshuri agendana ubumuga bibonetse yuko akwije amanota bashobora kumuha ikibanza mu buraro byo birategekanze n'amategeko cyane n'abantu aho nikora amategeko asanzwe ariho nuko bamenywa n'amakomine bavukamo amakomine arabandika yacakitunganya ku buryo bafasha abo bana babo
tumenyeshe ko muri ritunganywa rishasha ry'uburaro uburaro bwitirirwa leta buzosigara ku mashuri y'akarorero gusa abandi bakiga bataha ayo nayo yatanguranye n'umwaka w'ishure w'ibihumbi 2016 ushira ibihumbi 2017 ari wowe uri kurarangira akabagera kuri atandatu mu gihugu cyose Muntara ya Muramvya, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse na wewe ubunaho duje gatonya ibujumbura amashuri yigisha kurikije programme gahunda canke rutonde y'icongereza muri kino gihe yiyongerekanye kuva igihugu cyo Burundi cinjiye mu muryango wa EAC yamara rero abana batari bake baracafise ingorane y'ukumenya icongereza ariko harugwaruka rusanku ruriko rakemura ico kibazo mu gushiraho ibigo bitandukanye byo kwiga bimwe muri byo bikaba bifatwa mu mugongo n'ubu serukizi bw'igihugu cha Amerika mu Burundi eroje wirika neza niwe tubaza ino nkuru
education is a key to success when you are learn life is easy
abo bana baririmba ni bamwe mu banyeshure biga kuri imwe mu mashuri yigisha akurikije urutonde rw'icyongereza mu Burundi ni kuri Millennium International Academy hagati mu gisagara cha Bujumbura abanyeshure baho bashobora kuvuga icyongereza atangorane utu twigeme tubiri n'agahungu n'abagiye cyo bifuza kuba muri kazoza babinsobanurira bitabagoye.
I want to become a doctor because I want to save people's lives.
Ngomba kuba umuganga kuko nshaka kurokora ubuzima bw'abantu bafite indwara no bavura bagakira.
They become cured.
I want to be a zoologist.
Ngomba kuba umugeologist ndakunda ibikoko nkivuza kubyiga no kubifasha.
Because I like science.
Kubera nkunda ibiharuro n'ubuhinga nifuza kuvura abantu nka papa wanje. Nico gituma nshaka kuba umuganga. Abana nubwo bakiri mu mashuri y'intango batubwiye icyo bashimirira ishuri kurusha yandi.
Icyongereza ubu nicyo mu bihugu byinshi nicyo bavuga. Nkubwiye muri Amerika kandi ishaka kuba doctor bica binyorohera kubera mbanzi icyongereza kandi communication n'abandi bantu bica byoroha.
Nize mu cyongereza yafashe cyane kwa hano henshi bavuga icyongereza.
Mu cyongereza umenya kare kandi nibigoye kwiga icyongereza. Bigisha ibintu nyene byo tutahora twiga ahandi mu yandi mashuri. Social studies, physics, n'ibindi.
Ibyiyumviro babihuriza ko n'abavyeyi ubu n'umwe yaganiriye n'ijwi rya Amerika.
Urabona ko tuguma dutera imbere mu ndimi no mu tekinoloji nshasha. Kubaho ubona abandi bavuga icyongereza kandi natwe niyo dutera tuja. Icyo gituma je nashimye ko abana bo kura bazi icyongereza kuko hazogira igihe usanga ugiye gusaba n'uzya muto azobaza icyongereza. Ikindi naco ntitubaye nga kuguye tuze gumenga tushobora no kuja mu mahanga hazosanga dukeneye icyongereza cyane kurusha igifaransa. Ego n'igifaransa kirakenewe kuko hari ibihugu bivuga igifaransa. Mugabo nubwo bavuga igifaransa nabo nyine barashyiramo icyongereza cyinshi.
Nasi na Chimburwe umuyobozi w'iryo shuri nawe atubwira kabirya abona mu mashuri yigisha mu cyongereza.
Nuko tukorera muri East Africa kandi Burundi buri mu bihugu bigize East Africa. Biroroheza umubyeyi kandi ubuye simurengera ashobora kuvuga. Kandi umubyeyi atashatse ko umwana ashobora kwiga ngaha ashobora kumutwara muri Kenya, muri Uganda n'ahandi hose hashoboka.
Ariko umuganda kazi yemeza ko bene ayo mashuri akenshi akoramo abanyamahanga.
Abarundi ni batatu, abaganda ni cyenda. Abo batatu bigisha harimo Kifaransa n'Ikirundi. Mugabo batwara biriya bigwa bikomeye nka mathematics, science, histoire n'abaganda. Kubera system ni cyongereza. Biratandukanye kubera bari mu bize ngaha bize muri system francophone. N'abaganda bari ngaha bize muri system anglophone. No kuvuga ati ikintu gihinduka no rurimi. Yego mugabo baransa nk'umuntu abigisha icyongereza bogerageze bize ukwigisha. Ukwigisha biratandukanye no kuvuga. Aronte methodology yo kwigisha icyongereza yo kwigisha.
Ambasade ya Amerika yashizeho gahunda abakeneye kwigisha icyongereza bakarihiza mu bwenge ikongera igafasha imigwi yo guteza imbere icyongereza. Eroje urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Hayavugwa mu makambi ubu naho ababyeyi bo mu ikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Majepfo ya Kongo barashima ikigo baheruka kuronsa cyo kuza barivurizamo ariko nyamara kuri ivyo bitaro ico bahanegura nuko atamazi n'amatara bikwiye baronswa. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo niwe twazi byinshi kuri ino nkuru.
Bamwe mu babyeyi babyariye ku kigo nderabuzima cyo mu Rusenda kiri mu karere k'ubuzima ka Nundu bari ruhutsa nyuma yo kubakirwa ibyariro rya kijambere, dore ko ibyo bari basanganywe byatumaga bagenda bahura n'ingorane igihe cyo kubyara bitewe n'uko ryari rito.
Imaternity twashimye cyane rwose, ni nziza, yadufashe neza kandi batwakira neza, nta ngorane zirimwo. Ageze kwibaruka batwirukira bakadufasha, nta ngorane ziga zitubako. Nuko twashimye cyane rwose kandi twanezererewe. Ya mbere yari ntoya ariko iragutse, turiyaguye.
Ariko iri byariro bubakiwe n'ishyirahamwe rya Save Children rikaba rifite akarusho, kuko twabitangarijwe na muganga wungirije w'ikigo nderabuzima cyo mu Rusenda, Bwana Bwange Peshe.
Aho wametupatia labda vitu yote ya maternite, inakuwa na vitanda 10 ndani, inakuwa na kila kitanda kina matera yake.
Baadhi ya vitu vya maternite dufite vitanda 10, hari ni vitanda vyo kubyariraho no gupimiraho abagore batwite, hari na biro y'ababyaza. Ariko mama abagore bararaga hasi, abandi nabo bagasangira itama kuri none w'igitanda, umugore umwe wa mama wawili
wala mmoja kwa kitanda.
Nubwo biruku ikibazo cy'amazi n'umuriro kiracyari ngora abayizi kuri aba babyeyi bagana iri byariro ryo mu Rusenda, bityo bagasaba ko babegereza amazi n'umuriro.
Amatara aguma cikagurika, harije mwijora amatara yikupa hama yikupye we mugaca muguma mu mwijima, kandi n'ikibazo gihari umubyeyi yabyaye nta mazi ahari. Urinda kujya kumesera hehe mu Rusenda, urumva utafishe umugwaza wawe atakuzaniye amazi cyase avuye muhira, ntago za mpuzo wabyariye wahise wambara ntago dimeze. Gasaba ko boza baraduha amazi kugira ni kwa byara tuze turonke ukuntu tumesa n'ukuntu twiyoga, turamara kabiri tutoze n'ukuri hari.
Iyi nzu nshasha ya maternity yo mu Rusenda imaze icyumweru cyose itashwe, ikaba hirya yakira impunzi z'abarundi ziba mu Gatunguru, Rurinda, Rusenda ndetse n'abaturage b'abakongomani bo mu Rusenda, aho buri joro abaganga bagenda bakira ababyeyi baje kubyara bagera ku 8. Redatse Ngabo kubwijwi rya Amerika mu Rusenda.
Akoze Vedaste Ngabo, tuve ngaho mu Rusenda dukubitire gatonya mikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda. Muri iyo kambi havugwa abana babigeme basama inda zitifuje ku bwinshi. Ibyinshi ngo ni ikibitera ahanini n'ubukene. Desire Hatungimana n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda.
Muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi ibamwo abantu barenga 50,000, habamwo abantu bagifise amaraso ashushe ku bwinshi. Abigeme ba muri iyo kambi bamenyesha ko ubukene ari kimwe mu ntambamyi zituma batwara inda z'indaro. Ababahendesha utuntu ntibabuze, nk'ukuno ari muri abo bavyaye inda batifuza abitumenyesha.
Aha anye ikintu nyamukuru gituma abakobwa gishobora kuba twatwara inda mu bintu tutari twiteze kandi tutanateguye, hakuru n'ubukene. Ubukene buratera umuntu, kandi sinibaza ko ubwo bukene buzatera bugahera nka byonze, kiretse habaye ama intervention menshi ngira ngo. Ubukene rero bashobora gufata umuntu, urabona ikigarama zitega, ikigarama zitega bikaba ngombwa ko uzorikuramo amavuta, ukarikuramo isabune, ukarikuramo inkwi zo gucana, ukanarifunguramo. Biragoye rero kuba worigera kugira ukuremo ivyo vyose, wongere uronke n'ivyo uzorya ukwezi kose. Hama rero nk'ico gihe wabikuramo ivyo vyose, wabona nk'ubu hari igihe ushobora no kubura amavuta yo kwisiga. Kandi by'ukuri tutabeshanya, abakobwa turakunda ibintu byo kwisiga, dukunda kumesha, dukunda mbese ibintu by'isuku. Wasanga urabibuze kenshi, ugasanga waronka n'umuntu akubwira ati jewe ndashaka kukugurira amavuta, gutyo arayakugurira uyu munsi, ejo akayakugurira, hirya ejo akayakugurira, nyuma haza kuzamo ibindi utari witeze kandi nawe utashaka ubwawe.
Umushikiranganji ajejwe impunzi Serafina Mukantabana asaba abavyeyi kuba hafi y'abana babo, kuko aribo bajejwe indero imbere y'abandi bose.
Ngira ngo igihari nuko iyo tushiraga imbere gahunda y'uburezi, niyo kugira ngo abana bose bige bajye mu mashuri bashobore kubona uburere na kadroma ihagije ishobora gutuma batajya muri ibyo byatuma batwarinda z'indaro. Kuko mu by'ukuri zibwira ko ikibazo ntabwo ari inda y'indaro ubwayo, ikibazo ahubwo ni igituma izo nda z'indaro zizi. Ibyo rero kugira ngo tubyadressinge birasaba yuko habaho uburezi bugenda bugahamya cya kibazo, bukigisha abana b'abangavu uko bitwara, uko bifata, umuco kugira ngo ibyo bibazo byose bitabagwa.
Umwe mu bavyeyi barereye aho Imahama asaba ahubwo nyabona ko abatera inda abo bana babigeme bohanwa, gutyo akizera ko iyo ngeso yohagarara.
abana bari ku ishuri mu gitondo birirwayo mu secondaire bataha ku mugoroba kugira gutyo kazubona umwana idigereza hariya anye no kuri tumenya twe bingire byagenze tugwa mu gahundwe kuko nta kundi ubigenza ico byayiwe bose ko nyende azanye urakira none ubigenza gutarantuka mugana kuri turababaye kandi turababaye abana muri primaire muri secondaire ni kuri abenshi barafise ndakano ugasanga ni biharure biteye ubwoba na wewe wawe usanga ari uko mubanye ari ukunda ari uko ugasanga ni bibazo
none bunya impanuro mu bahani zihe
twebwe nk'abarundi kazi kuva turazi ko kuziko twamatanga impanuro kujya umuco twarabuhunganye turagerageza tukabwira abantu ko ibintu bimeze bibazaho biri tukabwira yuko igihe yihirahiye agatambana n'umuntu ari kibazo nk'abajejwe gutanga ibihano bo dufasha abantu bigaragaye yuko batwaje indabo bana bakabahana kuko usanga umwana w'umukobwa afise inda uba yumuteye ari hajya anyumenga nta kibazo cabaye
muri kino gihe umuti utaraboneka uwo yavyaye arahimpanuro abatarahura n'izo ngorane
je nkajewe byamaze gushikira ikintu no hanura abagenzi banje nuko bo kwihangana birabaho birashika ariko kwikingira navyo birakenewe mw'abantu kuko hari igihe yovuga ati jewe ndigumije ariko ukazosanga n'ubundi bimwe yokwirinze birashitse cyarayitwara no kuno hanura rero bagenzi banje batoyi banje cyangwa se n'abakuru banje bataragira ibibazo nagize ko bo kwihangana kubera umwana aragoye cyane kwigendana uri wenyine ntibingana ntibisa nuko uri kumwe n'umwana ubwo umuhangayitse umwana zambariki umwana zobaho gute mbese jeho nzobaho gute usanga ibibazo nyine biciye bikugwirana gusumba ibyo wari ufise uri wenyine
ahimahama rero ikibabaza abavyeyi nuko nabana mu mashuri mato mato bari mu batwara izo ndazindaro ubuzima bwabo bukononekara bakiri bato. Desire Atungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, mukanya turaza gusozera kino kiganiro cacu iwanyu mu ntara, ariko imbere yuko duhindukira tubanze tubashikirize kano karirimbo k'umuririmbyi Aime mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Bakunze ijwi rya Amerika ni ngaha dusozere ikiganiro iwanyu mu ntara mwakoze mwe mwatwumviriza Diane na Hazomari kumwe ndabatumirire gusubira kutwumviriza ejo nkaho twatanguriye zuba rigihe cy'isaha indwi sirumanye neza amasaha yo mu Burundi no mu Rwanda ndabifurize rero kuranirwa mu banyu no mu byanyu ijwi rya Amerika riraza kubandanya ibiganiro byaryo bitandukanye mugira indwi nziza
wesoko yigizani
kuniro ni rishima byose.